Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Alisa Kimana.
Sangwe kaze nchute na mwakunzi wa radio Nzamba gateka kawe murano makuru kuri nogere nkezu ya mirongiwe na gata tonuwarane umwaka w'ibihumbi na mirongiwe na kabiri. Ayo twabateguriye ahagaze kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ibura ivanze n'igihuhusi iriko iragwa kuva kuri uyu wa mbere yarahitanye abantu babiri amazu agera kuri mirongo ibiri arabomoka. Turi muri komine ya Muhota intara ya Rumonge. Muravyumva murano makuru. Abantu bitoye igipolisi kijeje gutungera imbibe n'ikirere PAF barasaba ico gipolisi gutanga insiguro ku mvo yo bituma bataronswa impapuro z'inzira basavye haraheza amezi atandatu kandi ngo n'amahera barayarishe. Naye impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Mahama mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda zirahanzwe n'ingeso y'ubusuma bwo mu mazu imaze iminsi yibonekeza muri iyo kambi. Mukanya ni inkuru imwe imwe ukwayo kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaha ikaze ana makuru tuyahere ku mutekano muke. Hari ikiziga cy'umugabo catowe mu gatondo ko kuri no wa gatatu hafi y'isoko kwa Siyoni. Amakuru dukura ngaho kwa Siyoni atumenyesha ko uyo yishwe ari umunyamurenge akaba yarasanzwe akora akazi ko kuvunja amafaranga ngaho ku isoko kwa Siyoni. Aya makuru akabananya avuga ko bene kumugandagura batashoboye kumenyekana bakaba banamutwaye n'amafaranga menshi cyane ataramenywa igitigiri. Gusa ubwa mbere ngaho mu micungararo y'iryo soko hatogwa ibiziga by'abantu bishwe muri ubwo buryo. Abantu babiri barapfuye amazu agera kuri mirongo ibiri arasiduka imirimo itari mike irononekara. Ibyo bikaba byabereye muri komine Muhota intara ya Rumonge biturutse ku mvura nyinshi ivanze igihuhusi yaguye kuva ku munsi wa mbere muri iyo komine. Abanyagihugu bakozwe ko n'ivyo vyago bari mu kangaratete bagasaba ko bogarukirwa ko. Ibyo nizo na Diane Nkurunziza.
Ibarabara ry'igihugu nimero zitatu ntirirengana byoroshe mu gice kiri hagati ya Gitaza na Kijejeti kuva ku mugoroba wo kuri uwa gatatu. Ni muri komine Muhuta intara ya Rumonge. Amakuru ava muri iyo komine akavuga ko amazi ahanuka ku misozi yatumye uruzi Nyamusenyi rwuzura rurarenga ikiraro bituma imodokari zimwe zimwe zariko ziva mu Rumonge canke Bujumbura zitabandanya iyo zariko ziraja. Kuri uwa gatatu abakozi b'ikigo kijejwe gukora amabarabara cazindutse gica aho hantu bashobora guca cyane cyane imodokari ntonto. Aho muri zone Gitaza iyo mvura yarononye ibitari bike amazu 31 yarasambutse. Inyubako imwe y'urusengero nayo nyene yaratwawe n'amazi y'urwo ruzi Nyamusenyi. Ama hegitari yababa 20 by'imirima y'imyumbati ibitoke n'imboga n'ibindi yarononekaye nk'uko amakuru atangwa n'abanyagihugu baho muri komine Muhuta vyemeza. Iyo mvura yaguye kuri uwa kabiri yarahitanye kandi umuntu umwe mu gice cya Rutunga mu gihe ku mutumba Kanzaganya muri komine Muhuta nyene umuntu umwe yapfuye asidukiwe ko n'inzu ku munsi wa mbere biturutse ku muyaga w'igihuhusi wari mu mvura yaguye muri ico gice ca komine. Aho naho nyene imirima n'amazu bikaba byarahononekariye muri iyo komine ya Muhuta. Abantu bashikiwe n'ivyo vyago bakaba bari mu kangaratete basaba ko bobafasha kugira ngo baronke aho bakika umusaya baronke kandi n'utwo bashobora gufungura.
Diane Nkurunziza tumushimire. Abajejwe intwaro n'abarongoye umugambwe bategereza gukorera hamwe. Iryo ni itegeko ryatanzwe n'umukuru w'inama nshingamateka Shiraje Ndabirabe yabivugiye mu Kirundo kuri uyu wa mbere mu kiganiro yagiranye n'abarongoye intwaro muri iyo ntara. Abategeka ko uzobona bidakunda ko akorana n'uwundi ngo yoce atange imihoho.
Bwako buramatari n'urongoye umugambwe watsinze amatora abo bantu babiri ntibazigere na rimwe bavuga ibitandukanye. Bajinama bubake intara mububahe aba nijisho ry'umukuru w'igihugu nijisho ry'umunyamabanga mukuru umugambwe watsinze amatora. Umugambwe niwo uzanye ivyiyumviro. Umugambwe none watsinze amatora ugaca urungika ya migambi muri leta kugira ngo ishigwe mu ngiro. Ndababwira rero yuko uko bimeze mu ntara ni nako bimeze muri komine. ni nako biba ku mutumba kuko mwese mukomoka kuri ba bantu babiri twavuze mutegerezwa kuvuga rumwe byankarikunda nimba we wumva ko hari ikintu wumva utokwemera ucuvamwo
iyo mvugo yaje raze ndabirabe ngo yerekana ko umugambwe CNDD-FDD ushaka gutegeka abanyagihugu kuyoboka ku nguvu umugambwe wabo muharima pu Burundi buhire ubona ko ivyo bifise ingaruka mbi kuko ngo bajejwe intwaro baca bakorana ubwoba bigatuma bitaho gukorera umugambwe aho gukorera abanyagihugu kurikirana Emery Pacifique igira neza arongo muharima pu Burundi buhire
bari bagira yuko igihugu cy'u Burundi haheze imyaka myinshi carinje mu ntware y'imigambwe myinshi kandi yuko iyo umuntu ari ku butegetsi ataba agitwarira umugambwe gusa ahubwo atwarira abarundi bose inyifato rero y'uwo mutegetsi agenda mu banyagihugu bo bamutsoye hanyuma akifata nkuko uwo mengo intwaro hamwe n'umugambwe ni ikintu kimwe mu gihugu n'ibintu biteye isoni mbereho byerekana yuko abategetsi dufise batazi gutandukanya icatsi n'ururo hageze ibijanye n'intwaro hamwe zino kwita administration hamwe n'umugambwe bavamo ntawubabuza kugira politike zabo mu mugambwe ariko hariho no gutahura yuko buramatari atagomba kugirana inama n'utwara umugambwe nkuko mengo nawe nyene ari mu ntwaro iyo ashaka gufata ingingo umuntu wese ari mu ntwaro aca twarira ku gitsure abatinya yuko aba bantu bari mu mugambwe batwara umugambwe babarusha ubutegetsi aho bari akabona umengo afise umuntu amucungisha ijisho haba ingingo nziza abona yofatwa agatinya kuyifata kuko yibaza yuko abategetsi bashigikiye uwo araba umugambwe mu ntara bashobora kumukura canke kumufatira ibindi bihano canke kumurenganya ukundi kose nukuvuga yuko mu gihe nk'ico uburiko utegeka abanyagihugu bose yuko bataroye mu mugambwe wawe atabufasha by'intwaro badoro
yari Emery Pacifique igira neza arongo uyu muharima pu Burundi buhire abantu bitura igipolisi kijeje gucungera imbibe n'ikirere PAF baridoga ko impapuro z'inzira basavye araheza amezi atandatu batarazironswa basaba igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka kutanga insiguro kumva yo bituma izo mapuro zidatangwa bamwe mu basavye izo mapuro basaba PAF kubasubiza amafaranga batanze basaba kuronswa impapuro namba ngo ico gikorwa kitagikorwa nimwe twateguriwe na Benny Axel Khan
abanyagihugu bitura komisariya y'igipolisi jejwe binjira n'abasohoka basaba gutabarizwa kuko bavuga ko barushe cyane no kurindira amezi n'ayandi bataronswa impapuro z'inzira barihiye amafaranga bamwe muri bo bavuga ko amadosiye yabo bayatanze kuva mu kwezi kw'icenda k'umwaka weze 2021 kugeza n'ubu bakaba bataronswa izo mpapuro basaba umukuru w'igihugu kuyagurukira ubwiwe akaja gukurikirana ikibazo kugira baronswe impapuro z'inzira basavye
nafamire narosereje maze gutanga n'amafaranga arenga 1,000,000 sinatanga n'ayandi mafaranga agera ku 5,000,000 nashaka ikintu cyihuta bondishika nahebye umukuru w'igihugu akamenya karabitewe bakora kabisa abantu bakarana na pasiporo aba adakivuza akagenda kwivuza araba adakiga bakaza kwiga ko ntihatari
bamwe mu babuze izo mpapuro harimwo abakeneye kuja kwivuza abo bagowe bakiriko kuko n'isango bari bahawe n'abaganga ku batari bake ryararenganye nk'uko bamwe muri bo babitwiganiye abandi n'abanyeshuri umwaka w'ishuri warenganye batagiye kwiga kubera kubura izo mpapuro z'inzira umugwi wa gatatu ni uw'ingenzi n'abakora urudandazwa nabo nyene bavuga ko ukubura kw'izo mpapuro z'inzira kwabagize k'ingaruka mbi nyinshi harimwo uruhombo amakuru atangwa na bamwe mu bapolisi bakorera muri komisariya iraba binjira n'abasohoka akavuga ko kuva mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze impapuro z'inzira za passport zidatangwa ariko akaba atansiguro babitangira radio inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone General Rispation Bonima arongoye komisari rawo binjira n'abasohoka kugira ngo atange umuco kuri iryo bura ry'impapuro z'inzira mu kiringo kingana hafi igice cy'umwaka
dushimire mugenzi wacu Benny Axel Khan mukanya amakuru twabateguriye kuri radio inzamba arabandanya
ni kubera ikari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu baronze urukingo rwa coronavirus ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga incancu zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya makari iyo ngwara bigatuma uyigwaye adasinzikara byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nako nyine buragabanuka ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko nuwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ngwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Akana kama mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Nisata chubutunzi kure wakabiri huguruwe ivyigwa vy'abagwiza tunga b'Abarundi na umugihugu ca Uganda barabiye hamwe ingene bonaga ubutunzi bw'ivyo bihugu bibiri kimwe mu vyo bize ni ingene boza barahinyanyura ibirimwa. Odase ndahize yarongoye runani b'abagwiza tunga mu Burundi CFCIB amenyesha ko ivyo vyigwa bije hageze tumukurikire.
Ijya butunzi kose turabugingo tabigira neza hama rero tukacha turukana abantu bakaronka kugira ngo turunze hanze bijya nyine abantu bashyitsa akoresha ariko twe urabona turamwika hanze ibintu bikiri nibyo twagose tutarunze basanga hagarutse bya bindi nyine mugabo babihinguye kuyidashobora kubikoresha ibiro by'uguhingurira hanze imbere y'uko ari byo tugiye kugabanya gato kugira ngo ibyo dushobora tubikorere ngaha ibiro bisaba yuko dukorana n'abantu babizi I was able to get a little bit of a little bit wabisoromye kabishira ko mari myezi 3 n'itanu bicabije urumva ariko rero shuye guhingwa ntajya bihagira itoto kwabisoromye twasha dushira mu magopo n'igo puruse amara nk'amezi 6 n'umwaka na twasha twobyikora ko mugiye ibyo yange bitabonetse ariko kubera ko tudasinga ubuhinga guhingura ivyo rero usanga rero ibintu byononeka ibijumbu ibijumbu ubunya urazi yuko amavuta bavuga bati ubwenge burarangwa ubu rero nk'aya manama tugirana kugira ngo turahure ubwo bwenge murazi yuko hari ibintu byinshi biva mu Bugande burya rero dukora mu Bugande bikorerwa mu Bugande natwe turashobora kuyihingurira ngayo niyo bituma rero tugira tuti reka natwe rero dukomeze ubuhinga kugira ngo amayindustri y'uguhinyanyura y'uguhingura ibintu turima bishobore kuboneka.
Dukubitire mu mpunzi naho ahingeso y'ubusuma bwo mu mazu imaze iminsi yibonekeza mu ikambi y'impunzi irimo hama mu gihugu kibanye cy'u Rwanda amacupa ya gaze bakoresha mu guteka ibifungurwa ibyuma bikwega imishwarara y'izuba amatera n'ivyo mu nzu n'ivyo vyibwa gusumba userukira impunzi muri iyo kambi aremeza ko ubusuma buhari ariko ko butarenze urugero asaba aba muri iyo kambi gucungera neza ibintu byabo. Inkuru yawo nkengurutse.
Inkuru ziva ngaho mu ikambi ya Bahama zimenyesha ko mu ndwiheze hari umuryango wibwe urukomba amazi ibintu byose byo mu nzu ngo bahengereye atahari yamaze urubanza bamwiba igicupa cha bomboni akoresha mu gucana baraheza bamwiba ni matera hamwe n'impuzu. Akandi karorero ka hafi n'umusore yibwe kuri uyu wa mbere nawe nyene ngo yibwe igicupa cha bombone akoresha mu gucana yibwa ni matera hamwe n'impuzu. Ayo makuru akavuga kandi ko atari yarayimuhira kuko yari yagiye kwisumamwo. Aba n'abandi bibaza ko ubwo busuma bwabufatiye kukuntu bamwe mu ba muri iyo kambi batakironswa imfashanyo ya HCR. Ariko rero Jean Bosco kwibishatse aserukira impunzi muri iyo kambi arahakana ko bitajanye no kudahabwa imfashanyo kuko ngo ahari abantu ha muruntu runtu. Aremeza ko busuma buhari ariko ko butarenze urugero asaba ahubwo aba muri iyo kambi gucungera neza ibintu byabo.
Inaho rero dushe dusozera no makuru twabateguriye nshimire mwe mwese mwaduteze yompi bagenzi banje bayateguye ndabashimiye. Alisa Kimana mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye na ubutaha.